Tubandanye ku gicapu cha 13. Umunsi umwe Sauli yari mu nzira aje Damasiko agiye guhama abakristo. Yari afise ikete rimuha uburenganzira bwo kubafata no kubazana i Yerusalemu kugira ngo batabwe mu ngoyi. Sauli hamwe n'abantu biwe bageze mu nzira, bagiye babona giturumbuka haza umuco mwinshi uramuhwikira. Murako kanya nyene Sauli yaciye yikubita hasi, aza yumva ijwi rimubwira ngo, "Sauli, Sauli, umpigira iki?" Nuko Sauli akiri ko aravundagurika aravuga ati, "Uri inde ga mwami?" Maze rya jwi riramubwira riti, "Ni jewe Yesu uri kurahiga." Nuko hava hasi ugende Damasiko ntuzobaririrwa ibyo kuye gukora byose. Nuko wa muco ucuragenda, maze Sauli arahaguruka atangura guhumaguza kugira ngo arabe ingene yoshobora kugenda, ariko ntiyashobora kubona inzira. Maze abagendanye na Sauli bari bumvise ijwi ariko nta muntu bigeze babona, baca bafata ukuboko Sauli baramurongora bamushikana i Damasiko, aho yamaze gatatu atarya atanywa. Bega ikicigwa kitwigisha iki? Sauli yari umwe mu bakuru b'idini, mugabo kandi niwe yari mu bambere bahama abakristo. Ntiyarazi yuko guhama abakristo ariko arakora nabi, yibaza yuko ivyo ariko arakora bihimbara Imana. Muri iki gihe hariho abakristo usanga bitwararika gukora vyinshi cyane mu ishengero ariko bari kure y'Imana. Muri Matayo igice 7 ku murongo wa 22:23, Yesu avuga ati, "Benshi bazombwira kuri wa munsi ngo, mwami, mwami, ntitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe, ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe." Niho nzobajinjiburira nti, "Ntaho nigeze mbamenya, mviraho mwabakora ibiziramwe." Muri iki gihe hari abantu benshi bitwa yuko ari abanyadini, mugabo badakora ibyo Uhoraho Imana agomba. None weho nibite ga mugenzi wanje, mbega ibyo ukora birahimbara Imana canke wikorera ibyo wishakiye gusa wihenda?